이리 뉴스위드 아메리카. 이스위드 아메리카 리기에 코바시키즈 비가니로 비다리오 모키룬디 남아키냐르관디 워싱턴 DC 토라바람키즈 슈티 mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa mbere itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2015 kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC wiriwe neza Fidel
wiriwe Jenny
ndabasuhuje namwe nshuti mwumva radijwi rya Amerika ubu ni Samoya n'igice Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi
nta kuntu rajabuse yoronka igihano cyo gupfungwa imyaka 8 yose mu gihe atamunye politike numwe mu Burundi kuva Burundi bwikukira amaze kuronka igihano kiremereye nk'ico.
Uwo ni Hussein Rajab yahoze ayoboye umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD inyuma yuko atorotse ibohero rya Mpimba.
Ibyo byose rero mu birenze mukuru w'igihugu twovuga yuko twamufata nk'umunye politike ahubwo tumufata nk'umupfungwa.
Uwo ni umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'u Burundi Willy Nyamitwe. Izi nkuru cyo kimwe n'izindi zikomeye ku isi turazigaruka ko mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Mbere yuko tubagezaho izo nkuru tubararikiye mu kanya, duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mugoroba. Duhere muri Siriya. Abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ibitero by'indege z'urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku cyumweru zagabye ibitero ahayungururirwa lisansi mu majyaruguru ya Siriya zica abantu 30. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu w'Abanyasiriya ukorera mu Bwongereza ariko ukurikiranira hafi urugomo rubera muri Siriya wavuze ko umutwe wa Etat Islamique wakoreshaga aho hayungururirwa lisansi kandi ko abapfuye barimo abarwanyi n'abakozi bo kuri urwo ruganda. Indege z'urugaga rw'ingabo ruyobowe na Amerika zihikiye ingabo za Iraq mu kwirukana Etat Islamique no kugaruza ubutaka uwo mutwe wigaruriye. Urugaga rwagabye ibitero by'indege 2,300 muri Iraq no muri Siriya guhera mu kwezi kwa 8 nk'uko imibare ituruka muri Departement ya Leta muri Amerika ibigaragaza.
Abaganga mu gihugu cya Zambia batangaza ko Perezida Mushasha aherutse kuva mu matora Edgar Lungu akeneye kwivuza mu mahanga ku ndwara yamutumye agwa hasi ejo ku munsi w'Imana igihe yari kashikirize ijambo ryo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku murwa mukuru wa Zambia Lusaka. Ibiro vya prezidenti w'igihugu ca Zambia bitangaza ko Lungu afise indwara mu muhora ucamwo ibifungurwa mu mubiri wiwe ituma uwo muhora uba muto mu bituma umuntu ababara mu gikaraza akagira n'ibibazo vyo kumira ibifungurwa n'amazi. Itangazo ry'ino munsi wa mbere rimenyesha ko abaganga basavye prezidenti Lungu kurondera kwivuza hanze y'igihugu kubera uburyo bukenewe bwo kwivuza iyo ndwara butahari mu gihugu cya Zambia. President Lungu afise imyaka 58 igihe yasuzumwa vyibonekeje ko afise malaria n'uburuhe inyuma yuko aguye hasi. Umufasha wiwe Amos Chanda yatangaje ko ibipimo vyakwikiye vyasanze mu vy'ukuri President Lungu afise urugero rw'isukari ruri hasi mu mubiri wiwe.
Radijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve muri Zambia tujye muri Nigeria. Abasirikare ba Chad n'aba Nigeri babohoje umujyi wa Damasak wo mu majyaruguru hashyiriwe arasirazuba bwa Nigeria bawambuye abarwanyi bakisilamu umutwe wa Boko Haram. Ifatwa ry'uwo mujyi uri ku mupaka hagati ya Niger na Nigeria n'insinzi ya mbere itangajwe mu rugaga rwatangiye muri iminsi ishize n'umutwe w'ingabo uhuje abasirikare ba Chad na Niger ku barwanyi ba Boko Haram. Abo ngabo birukanye abarwanyi ba Boko Haram muri leta ya Borno muri Nigeria hariho urwo rugamba rwatangiriye. Amakuru aturuka muri Chad avuga ko abasirikare ba Chad bagera ku 10 bishwe naho abandi 20 bakomerekera mu mirwano yo kubohoza uwo mujyi. Amakuru aturuka ahantu hatandukanye avuga ko abarwanyi ba Boko Haram byibura 200 bishwe ariko ko nta makuru adafite aho abogamiye yari yemeza uwo mubare. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria General Major Chris Olukolade avuga na ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere yagaragaje ko Nigeria ishyigikiye ibitero byo kwihimura byambukiranya umupaka. ibikorwa nk'ibyo byatangiye umunsi umwe nyuma yuko umuyobozi w'abarwanyi ba Boko Haram Abubakar Shekau atangaje ko Boko Haram yemeje kuba ishami rya Etat Islamique no kuyikorera. Etat Islamique akaba ari umutwe w'abakoresha iterabwoba witwaza ikorowani ukarikoresha mu buryo bw'intagondwa.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviza amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Umugwi w'abasenateur 47 ba Repubulika muri Amerika bagabishije igihugu cya Iran no munsi wa mbere kw'amasezerano ayariyo yose icyo gihugu kiriko kigiranira na Perezida wa Amerika Barack Obama ashobora kuzoshika gusa ku gihe azorangiza amabanga yiwe ya Perezida mu ntango z'umwaka w'2017. Mu ikete barungikiye abategetsi b'igihugu cya Iran, abo basenateur batangaje ko hamwe amasezerano ayariyo yose ari kaganirwa muri iki gihe na Amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye byo ku isi atoshigikirwa na Kongre ya Amerika. Ubwo rwego ugubona amasezerano kora amasezerano ari hagati gusa ya Perezida Obama n'umutegetsi kizigenza bw'igihugu cya Iran Ayatollah Ali Khamenei. Abo basenateri ba Repubulika bavuga ko mu gihe Kongre itokwemeza amasezerano kuri programa ya nuclear y'igihugu cya Iran, Perezida akurikira wa Amerika yoshobora gufuta aya masezerano mu gihe Kongre yohindura ingingo ziri muri aya masezerano igihe icyo ari cyo cyose. Abasenateri ba Repubulika baragabishije ko mu gihe Obama azorangiza amabanga yiwe ya Perezida mu kiringo kiri munsi y'imyaka ibiri nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro, benshi muri bo bashobora kuzoba bakiri mu mabanga yabo mu myaka itari mikiri imbere.
Indege y'Ubusuwisi ihabwe ingufu n'imirasire y'izuba kuri uyu wa mbere mu gitondo yahagurutse Abu Dhabi muri Leta z'Iyunze z'Abarabu. Ni uruzinduko rwayo rwa mbere abayihimbiye bafitiye icyizere cy'uko izabasha kuzenguruka isi ku nshuro ya mbere idakoresheje lisansi. Iyo ndege ibaba ryayo rifite ubushobozi bwo kwizunguza kuri metero 72, ni ibaba risumba irya Boeing 747. Muri iryo baba niho harimo ibituma ibiha ingufu zituruka imirasire y'izuba ikabasha kugenda ijoro ryose. Byatwaye abahanga b'Abasuwisi babiri Bertrand Piccard na André Borschberg imyaka 12 kugira ngo barangize gukora iyo ndege. Muri iki gitondo cyo kuwa mbere iyo ndege yahagurukijwe na Borschberg akazasimburwa na Piccard mu ntebe y'umuderevu igihe bazaba bahagaze mu nzira baruhuka. Iyo ndege izanyura Oman, inyure mu Buhinde, Myanmar no mu Bushinwa. Nyuma yo kwambuka inyanja y'Ubuhinde inyuze hejuru ya Hawaii, iyo ndege izahagarara Phoenix muri Leta ya Arizona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihagarara mu mujyi wa New York, inahagarara ahandi hantu hamwe bitewe n'ibihe uko bizaba byifashe. Mu gusoza urwo rugendo, iyo ndege itwarishwa ingufu z'izuba nyuma yo kwambuka inyanja Atlantika mu bice izahagararamo harimo amajyepfo y'Uburayi cyangwa amajyaruguru ya Afurika, aho n'imbere yo gusubira Abu Dhabi mu mpera z'ukwezi kwa karindwi cyangwa mu ntangiriro z'ukwa munani. Chuti turi kumwe, iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tubibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Makuru yerekeye Uburundi, inyuma yaho hatangajwe amakuru avuga ko Hussein Rajab yahoze ayoboye umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD yatorotse ibohero rya Mpimba. Ijwi rya Amerika ryashoboye kumushikira mugenzi wacu Frederic Nkundikije bavuganye atanguramo bazo ukuntu ameze muri iki gihe.
Ndero yuko nishura ico kibazo mu bintu bijanye n'uburongozi bw'umugambwe amatati aracare hahandi nyene imanza ntiziraci nayo kubijanye n'ubuzima bwanje ndabona neza yuko mfise amagara meza kuko abo twagendanye ku rugamba naho ntari kumwe nabo bagumye batungabunga iyo myaka yose.
Muravuze ivyo kimanza imanza zitarade danukanize
ari urubanza twashinze tuburizamwo Kongre inyuranye n'amategeko y'umugambwe yabaye ku itariki 7 kwa kabiri mu bihumbi bibiri n'indwi n'inyuma ya Kongre turongereza ibirego ngo rubanza rwarabaye rurasasa ariko ntigwarangira kugeza n'ubupaci yarushirwa mu kabati.
Urafite kizere ko ubwo rubanza ruzosubira kwavyuka?
Mu bisanzwe ubutungane nigwaba ubwo rubanza rwarabunaniye n'ingorane ubutungane mu Burundi bufise ku manza zitari nke zijanye cyane cyane n'ibi bya politike. Icizere ngiracoza mu gihe habaye umukamwiza mu gihugu mu bya politike n'ibindi.
Mwavuze abanyapolitike baba bungabunze igihe mwari ibohero abo niboba ari bande?
Twavuga abo twagendanye ku rugamba, ni ukuvuga abanyagihugu. Murazi neza yuko twamaze imyaka irenga cumi ku rugamba, hanyuma tukaba twarakoze ivyinshi bashoboye gushima imbere yuko dutera igikumu, imbere yuko umugambwe Sendefe dutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Abo rero ni ba bandi bagira bati nta kuntu Rajabu Hussein yoronka igihano cyo gupfungwa imyaka umunani wo yose mu gihe atamunye politike n'umwe mu Burundi kuva Burundi bwiko kira amaze kuronka igihano kiremereye nk'ico. Arabishe ndadaye harabagandaguye abanyagihugu mu 93, hariho inganda zatikiye 72 kugeza n'ubu ngira muravye no muri kahise nta numwe yigeze aronka igihano kingana gutyo nahawe no muvandimwe Petero Nkurunziza twagendanye ku rugamba.
Ikintu mwibaza ko cyo cyaratumye mupfungwa igihe kingana gutyo ni nk'iki?
Ni ibintu bijanye no ku kudakurikiza amategeko ku bijyanye n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, kuko murabizi neza yuko amasezerano y'Arusha yerekana neza wanashaka n'ibwirizwa shingiro yuko mu kugwanya ibintu nk'ibi byabaye muri CNDD-FDD no kugwanya igikenya umukuru w'igihugu ashobora kugira, umukuru w'igihugu ntashobora kurongora umugambwe. Ariko wewe yararondeye akagoboranja akoresha icyiswe ngo inama y'inararibonye arongoye wenyine, akaba ariyo ifata ingingo zose mu mugambwe n'izirengeye n'amategeko y'umugambwe wanashaka.
Tugaruke ku gihe mwari mu ibohero mu ndwi iheze, niho amakuru yatangazwa ko mwatorotse ibohero, mutubwire byagenze gute?
Je si nkoresha ijambo gutoroka kubera yuko nasohotse ubudogi amaprojecteur n'ukwezi vyaka ataco twinona kandi tudakebaguzwa bitumwe n'abo bose bagiye baradufasha kuva twinjira ibohero, kuko nico twaharaniye kugira ngo dushobore guha umwanya amabarabara mwuka w'abanyagihugu hirya no hino mu banyepolitike n'abandi bamenye ikintu nyakuri cyari cyadutandukanije n'uwo twagendanye ku rugamba inshuti Perezida Nkurunziza.
Muri iki gihe turi kutavugana mwaba muri hehe? Muri mu Burundi, muri Degemvya, ahantu muri ni he muri iki gihe?
Igikuru ni uko mwamenya yuko ni Degemvya kandi turi kumwe n'abatari bake twagendanye ku rugamba batatugenza kandi barikanuye kugira ngo abariko barakora ibikorwa bigayitse byo kuduhiga barabe ingene babiburizamwo. Gikuru ni uko mwamenya ko ndi mu banyagihugu, abo nabo murazi neza yuko Abarundi bari mu Burundi atahandi baba.
Mutubwire bamufise imigambi yo gusubira muri politiki, imigambi yanyu muri kazoza kabuwa ni?
Twebwe ntitwigeze tuva muri politike, twabandanije tuvugana n'abantu, twabandanije tuvugana n'abagumyabanga kandi mu makomine yose y'igihugu, twabandanije twiyegereza inshuti twamanye twagendanye zadushikanye ku butegetsi muri 2005, twabandanye dufadikanya nabo bose kugira ngo tuburizemwo imigambi. Ni kuvuga rero turabandanya, mwarumvise yuko twamaze guhura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe nyine akaba yari yarangajwe. Icyo duharanira no kuzana umwuka mwiza mu mugambwe wa CNDD-FDD mu gihugu n'ahandi kugira ngo tubandanye inzira ya demokarasi Abarundi bose mu kimuri munsi.
Ivyo muzobikora gute?
Ingera tubikora uburabona turatanguye, kuko n'abanyepolitike turababwira tukabakosora tukabahanura.
Iki kiganiro mu buryo bunonosoye muzogitega amatwi mu kiganiro gihijambo batwumviriza ku Ijwi ry'Amerika ejo mu gitondo.
Tukivuga kuri iyi nkuru, umujyanama mukuru mu biro bya Perezida w'u Burundi w'Irinyamitwe yavuze ku byatangajwe na Hussein Rajabu ku byerekeye kongera kwiyamamaza kwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ni mu kiganiro hamwe mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Icya mbere, murumva yuko Hussein Rajabu yatorotse aho yari afungiwe. Iyo umuntu atorotse, kuvuga yuko abarenze amategeko. Amategeko rero y'igihugu aramukurikirana. Ibyangombwa ibyihutirwa ni uko inzego zibijejwe zibanze kurondera aho yigeze zikabanza zikamufata ikamugarukana kugira ngo ashobore kuheraheza iki ibyo yari yakiriwe. Ibyo rero iyo afise icyo avuga muri izi ngendo za politiki yuko ataburenganzira mu bisanzwe umuntu aba afitiye dukurikiza amategeko y'u Burundi, iyo yashikirije no kubyerekeye kwitoza ku mukuru w'igihugu cyangwa kutitoza nta nguvu yaba dufise dukurikije amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Ariko ubwo umunyagihugu wese asanzwe nuko abarundi bose ubwose afite uburenganzira bwo gushyikiriza icyumviro cy'iyo kuko abirekuriza n'ibwiriza shingiro. Ibyo rero ibintu bisanzwe kiretse ko bitogira ingufu za politiki muri kino gihe turimo, kuri twebwe tuvuga tuti amategeko y'igihugu ategereza gukurikizwa, gufungwa cyangwa umuntu yatorotse ategereza kubanza gufatwa n'amategeko y'igihugu, ko igihugu kuba ari ukujya mu ishyamba igihugu kitagira amategeko mu gihe umuntu wese ashobora kuba n'ufunzwe noba ahafunzwe agatoroka, hanyuma akaba ashobora no kugira ingendo ya politiki muri icyo cyari cyane tugezemo by'amatora.
Mu biro bya perezida se, mu biro bya perezida w'u Burundi Bwana Nyamitwe, ubu mufata Hussein Rajabu nk'imfungwa cyangwa se nyuma y'amagambo yatangaje nk'umunyapolitiki?
Oya, ni muri umuntu w'umupfungwa kuko arafise imyaka yaciriwe n'ubutungane. Mu gihe rero iyo myaka atarayiheza, na cyane cyane agace wongera ko n'icyaha cyo gutoroka ibyo byose rero mu biro by'umukuru w'igihugu twovuga yuko twamufata nk'umunyapolitiki, ahubwo tumufata nk'umupfungwa ari mu makosa abiri: amakosa yo kuba apfunzwe kubera ibyaha yagirirwa, n'amakosa yo kuba yatoroke kuko icyo ni kindi cyaha gihanwa n'amategeko.
Nyuma se yuko Hussein Rajabu atorotse gereza, none ubu yatangarije Abarundi n'amahanga aho ahagaze ku bijyanye n'u Burundi na politiki, hari uko mu rwego rwa presidence aho mu Burundi cyangwa se mu ishyaka rya CNDD-FDD mwamugiye guhindura ingendo uko mubona politiki nyuma y'uko Hussein Rajabu nawe bisa nk'aho agiye gukora politiki?
Politiki y'igihugu cy'u Burundi murazi yuko yoyo mu bitanzwe ihinduka ku munsi ku munsi, murazi yuko hariho imigambwe myinshi yo mu kijya mu nami ahinduka imigambwe iza yonyine yicamo ibice ahe abantu bagakurana. Kandi murazi neza yuko muri politiki si mu Burundi gusa, ni mu kwisi yose politiki ijyana n'igihe. Rero nimba Hussein Rajabu yaravuye aho yari afungiye mu mpinga akaba yaratorotse, ni ngombwa ko no mu bikorwa by'imisi yose bya politiki mu Burundi bigira icyo bihinduye kuri ibyo cyangwa biriya. No mu biro by'umukuru w'igihugu rero ikibazo kubikurikiranira hafi ni kumenya izindi ngingo zaza zirafatwa cyane mu gutuma abanyagihugu baguma batekanye bari mu mutekano ntangere.
Uwo ni Bwana Willy Nyamitwe, umujyanama mukuru mu biro bya perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza.
Tubandanye tuvuga ku makuru yerekeye u Burundi n'amankuru y'abepiskopi Gatolika bashikirije itangazo ku byerekeye impari ziri mu gihugu cy'u Burundi imbere y'amatora yimirije, cyane cyane ku biringo byo gutwara by'umukuru w'igihugu. Mutege amatwi bimwe mu byashikirijwe mu ijambo rya Musenyeri Gervasi Banshimiye Ubusa, umwungere wa diyoseze ya Ngozi, akongera akaba ayoboye inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi. Twashoboye kuronka kuri site z'amaradiyo ari ku kibanza cya internet cya Burundi News.
Ku byerekeye ibiringo byo gutwara ku rwego rw'umukuru w'igihugu navyo teye impare muri iki gihe, icyo twifuza imbere ya byose kandi dusaba ni uko ibwirizwa shingiro dufise ryosomwa mu ntumbero y'amasezerano ya Arusha rikomokako rigaheza rikubahirizwa. Iyo ntumbero nayo niyo kuremesha ingendo y'amahoro no gusubiza hamwe mu nzira y'intwaro rusange. Muri iyo ntumbero rero twebwe abungere be Kiliziya Katolika ngaha iwacu Burundi twihweje ibyanditswe muri ayo masezerano y'amahoro, tukaraba n'ibivuzwe mu ibwirizwa shingiro riyakomokako mu ngingo y'umunani ya 96 103 32. Tukongera tukabaza umutima k'abenegihugu bakunda igihugu c'amavukiro na kabungere be Kiliziya batifuza na gato ko igihugu gisubira mu mbare, mu ndyane no mu ntambara, tugira tuti ijambo rikuru kandi ridafobetse Abarundi twemeranije bakongera bagapfundika nuko uramutse atowe akaba umukuru w'igihugu c'u Burundi uwo ari we wese atorenza ibiringo bibiri z'imyaka 5 5.
Nyuma rero yuko abayobozi ba Kiliziya Gatolika y'u Burundi berekanye aho bahagaze mu gusubira kwiyamamaza kwa Perezida Pierre Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu Burundi, mu itangazo basohoye mu mpera z'icyumweru turangije, umujyanama mukuru mu biro bya Perezida w'u Burundi Wirinyamitwe aravuga uko Presidence yakiriye ibyo bivugwa n'abo muri Kiliziya Gatolika mu itangazo nyine basohoye mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Mu biro by'umukuru w'igihugu hano mu Burundi twabyakiriye neza, kuko usomye neza ibyo baruwa birimo impanuro zihabwa abarundi bose, utaraje amadini, utaraje ubwoko, utaraje intara, cyane cyane agasaba abarundi yuko bubahiriza amategeko y'u Burundi harimo ibwiriza shingiro. Kandi usomye neza baravuga bati bivuga yuko nk'amatora y'umukuru w'igihugu abantu bose ubwabo bakarisoma mu ntumbero y'amasezerano y'Arusha. Intumbero rero y'amasezerano y'Arusha nicyo abantu bategereza kubanza kumenya icyo aricyo, kuko amasezerano y'Arusha aravuga yuko ata muntu yashobora gutwara imyaka irenze 10. Uko rero imyaka irenze 10 ni iyihe? Ugarutse mu bwiriza shingiro mu ngingo yaryo ya 16, bikamenya yuko umukuru w'igihugu atungwa n'abanyagihugu agashobora kwiyongeza rimwe. Bisigura rero yuko ko hari havuyeho umukuru w'igihugu abarundi bari bitoreye 1993 Melchior Ndadaye akaba ariwe yagandaguwe, hanyuma demokarasi ikaba yaciwe umutwe, hakabaho intambara, abarundi baragiye kuganira i Arusha gushikaho bagera ku masezerano. Amasezerano agira ati tugarukane ya demokarasi twaciye umutwe, tugarukane ya demokarasi yatwawe n'abandi bakica Melchior Ndadaye bakorana n'iyo demokarasi nyine. Bivuga rero yuko intumbero twagezeho mu myaka y'2010 aho abanyagihugu bitoreye ubwabo umukuru w'igihugu, tuvuga rero yuko ubu ariko ararangiza ikiringo kiwe cya mbere bitorewe n'abanyagihugu.
Ku rwego rwa Presidence byumvikana neza ko hagomba kuhari abantu bazi amategeko ku buryo buhagije. Itegeko nshinga ry'u Burundi risimbura amasezerano ya Arusha cyangwa se biruzuzanya?
Ntabwo ushobora kuvuga amasezerano ya Arusha ngo yashyire hejuru y'ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ni ryo tegeko ngenderwaho rya Repubulika y'u Burundi, nayo amasezerano ya Arusha nawo uvuga ngo niyo ngenderwaho, kuko birazwi neza yuko atari yo yazanye amahoro muri kino gihugu.
Ariko se risimbura amasezerano ya Arusha muri make cyane?
Muri make cyane ni ukuvuga ko amasezerano ya Arusha ari kimwe mu byakoresheje kugira ngo ibwiriza shingiro ribeho. Hamaze kuba ibwiriza shingiro rero nta rindi bwiriza riza ryisumba.
Tugarutse gato ku itangazo ry'abayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Burundi, mubona mu buryo bavuze ku kibazo cya za manda za perezida, murabona bagaruka ko Perezida Nkurunziza atakwiyamamaza? Mwe mwabyakiye mute?
Nibaza ko abantu baba basomye ukutari ko icyo baba bashyikirije, kuko icyo bashyikirije kirumvikana. Soma ingingo ya 3, soma ingingo ya 5, ingingo ya 6 n'8 iri muri iyo baruwa. Nta na hamwe ushobora kumva yuko baba bavuga yuko umukuru w'igihugu ahari yoba adashobora, adafite uburenganzira bwo kwitoza.
Mwumvaga na none Bwana Wirinyamitwe kuri mikoro ya Etienne Karekezi, turabashimiye kuri ibi bisobanuro baduhaye. Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda. Minisiteri y'ubutabera iravuga ko nta mpamvu umuntu agomba kugumishwa muri gereza igihe igihano cye cyarangiye, ku mpamvu z'uko muri dosiye ye yaba hari ikiburamo kitarasuzumwe mbere y'uko afungwa. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Ubwo Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yasobanuraga Komisiyo y'Abadepite ishinzwe uburenganzira bwa muntu ibibazo binyuranye byagaragajwe na Komisiyo y'Uburenganzira bwa muntu muri raporo yayo y'umwaka wa 2013-2014 bigendanye n'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu, harimo ibibazo byabonetse mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Abagororwa bavuga ko igihano cyo gufungwa kirangira ariko bakaguma mu magereza. Ibi bibazo byagaragaye cyane cyane mu manza zaciwe n'inkiko Gacaca, ahagaragara umwe mu madosiye atariho imikono y'inyangamugayo zose zaciye urubanza cyangwa se ntihagaragare kashe y'urukiko gacaca urwo rubanza rwaciriwemo. Abagororwa batangarije komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ubwo basurwaga ko usanga ayo makosa yose yagiye akorwa mu nkiko gacaca abagiraho ingaruka ibihano byabo byarangira nibabashe gusohoka. Ministre Businge yagize icyo avuga kuri icyo kibazo.
Cyane cyane mwebwe mushinze urwego rw'amagereza mwarakinguye imiryango mukakira umuntu mushingiye kuri iduki uko yari iteye icyo gihe n'ubu niko iteye, ntabwo yahindutse. Muba mwaramuretse kumwakira iyo mutekereza ko dokima yinjiriyeho itari otanu. Niba mwaramwemeye akinjira, ni ukuvuga ko mu bikorwa byanyu nk'abadministrateri mwayihaye agaciro igomba kuba ifite ku munsi wa nyuma w'igifungo cyanditse ahangaha. Ntabwo mwakwibuka ko idafite agaciro ku munsi avuze ngo narangije igihano cyanjye, kandi ku munsi mwamwinjizagamo izikashe niba zari zitariho n'uwo munsi ntazari ziri.
Minisitiri w'ubutabera yasobanuriye abadepite ko mu gihe uwarangije igihano cye mu gihe agifite ibyo abazwa muri serivisi z'amagereza ko agomba kubanza kurekurwa akazajya agaruka mu magereza aje kuzuza ibisabwa, ariko ngo yaravuye muri gereza. Ibibazo by'abifuza gusubirishamo imanza zaciwe n'inkiko gacaca kiza mu bibazo abafunze babwira inzego zose za leta zisura abagororwa. Kugeza ubu abagororwa barenga 300 nibo bafite ibibazo byo gushaka gusubirishamo imanza, ariko Minisitiri w'ubutabera avuga ko ari uburenganzira bw'umuntu gusubirishamo urubanza rwe, nubwo ngo hari ingamba zirimo gufatwa n'urukiko rw'ikirenga zizafasha abifuza gusubirishamo imanza zabo.
Ubu rero icyo muri urukiko rw'ikirenga byageze gukora ni ukuri constructinga gacaca uko yayumeze bakayizana muri rwa rubanza basubirishije. Abagushinja bagushinjuye ikusanyamakuru y'amafishi byose babizane babishyire muri dosiye yawe, noneho niwujurira cyangwa usubirishamo ubikore, ariko ya makuru uko yari ameze muri gacaca bibimeze kuri mu mwanya wo kugira ngo twemere ko hatandukana system ugasanga uburyo buratandukanye cyane, cyangwa se kwangira umuntu gusubirishamo kandi abishaka.
Ministre w'ubutabera kandi yabwiye komisiyo y'abadepite ko iyo ministeri yabaye ihagaritse abagurishaga imitungo y'abagiye batsindwa mu nkiko gacaca. Ikibazo cyagaragaye ku bantu bafite imitungo iremereye, ahagaragaye ko hari bamwe bashaka gukirira mu by'abandi.
Ubu ngubu twanditse urwandiko ruvuga ngo mube muhagaze kuri ibi bintu, mube muhagaze ku mpamvu zinyuranye harimo n'iy'agaciro, ariko n'indi mpamvu irimo ariyo kuvuga mbese ubu mu rwego rwa gacaca iyi mitungo byo kwishyurana hagati y'abaturage ubwabo wandiriye inka ntwari igare byageze gute, ubu nibigera ku ruganda mbese yewe bahaye miliyoni 40 muri rukiko gacaca uruganda rukavamo miliyoni 100, mbese nigiwe wishakira abari bugabane 60% zisigaye cyangwa amafaranga asaguka umuhesha w'inkiko arayatahana. So twagiye kubona tubona harimo haravuka ibibazo tutari twagira ngo muri sisitemu yose tutari twateganyije, turavuga ngo ibingibi bimwe mubihagaritse.
Abaturage bangije iby'abandi muri jenoside bagaragaye ko abenshi ari abadafite ubwishyu, ndetse hakaba ibitekerezo binyuranye byo kuba nabo bajya bakora imirimo simbura gifungo. Minisiteri y'ubutabera ngo irategura uburyo uwononewe ibye yajya ahabwa mu byavuye muri iyo mirimo simbura gifungo uwamwononeye yakoze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, turagushimiye cyane kuri iyi nkuru.
Tongere twibutse abakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba batashoboye kukurikirana ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye n'uwahoze ayoboye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi Sended FDD Hussein Rajabu, ko icyo kiganiro ku buryo bunonosoye mushobora kuzogitega amatwi ejo mu gitondo mu kiganiro gihijambo abatwumviriza ku Ijwi rya Amerika. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye hatuboneho akanya kugushimira Engineer William Andrade yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanje Fide Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Twongere tubashimire mwese mu izina ry'abagenzi bacu kuba mwaduteze amatwi. Tubararikire kandi ibiganiro byacu bisanzwe muzabyumva ejo mu gitondo, ni uguhera isa 11 kugeza saa 12 za mu gitondo. Ubwo rero turabararitse, mukomeze kandi kugira ijoro ryiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.